kumalik.
Imwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 25, 31 na metero 41, naho kuvuga kwa internet mutumvira kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Mwaramutse neza mwese nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo niwo yiganiye vy'iki gitondo. Tabahai kaza mese umakuru yae. Kwa mwosi ni kwa kata andati tariki milongi wili. Nazitani ukezi kwini kumaka wili mbili na milongi wili. Turahira kumakuru ya karele kibi ya gabi nini. Akuli kigweni kigani yo. Iwanyi mundhara. Hanyi magwezi saa chumina zili. Turahawa shikirizi kigani yo. Chumu ziki. Amakuru ya mkarele kibi ya gabi nini. William Benjamin Mkapa yigeze kuba prezida wa Tanzania. Yita vimana mizoro jashiri ya kumosi wakataan. Mu myaka 81 yaramaze ku isi, ine muri yo yayimaze ari muhuza mu biganiro byo guhuza abanyapolitike mu Burundi, inyuma y'uko agararagwabaye muri cyo gihugu mu mwaka w'2015. Mu mwaka w'2018 Mkapa yaratanze imihoho kuri cyo gikorwa, avuga ko leta ya Burundi n'abatavuga rumwe nayo atagushaka berekanye kukumvikana. Ido ni ido kuri inkuru na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari mu Rwanda.
Umutama Benjamin William Mkapa, umukuru w'igihugu agira gatatu inyuma yaho igihugu cha Tanzania kironke yubwigenge, yari yavutse mu mwaka w'igimekime 1938, aseze yisi afite imyaka 82. Urupfu rwiwe rwemejwe na perezida wa Tanzania.
Tumepata msiba mkubwa. Mzee wetu, mzee Benjamin William Mkapa, amefariki.
John Pombo Magufuli yatangaje ko igihugu kibuze umutama w'inararibonye muri politike, umuhanuzi wa jambo agushitse. Yarongoye igihugu cha Tanzania kuva mu mwaka w'1995 gushika mu mwaka w'2005. Muri ico gihugu yarusha hariko arabera ibiganiro byahuje leta y'u Burundi no mu HDD wayirwanya ico gihe. Domitiano Ndayizeye we yari perezida w'u Burundi aribo kuko Mkapa yafashije u Burundi kugira ngo amasezerano y'amahoro yo mu mwaka w'2000 aboneke.
N'umuntu yadufashije cyane, jewe naramwituye patari gake cyane cyane nk'igihe n'abamfise ingorane y'ukumvikana hagati y'abategetsi bamwe bamwe b'uwo muhari na leta. Kunarigeze nko kugira nk'utubazo n'abantu na Zuma yaradufashije, tubazo na Museveni aradufasha. Narigeze kurungika umugwi uganira n'umuhari sende DFDD bariko baraganira ibyerekeye igisirikare. Bagezeyo baraharira ariko baragera igihe biranka ko bumvikana ku byerekeye uruhara rw'intwaza ngabo za sende DFDD mu bibanza cyo ngaha mu gihugu. Baraharira rurabura gica kugeza igihe bataha. Yaradufashije
mu mwaka w'2015 hadutse imvururu za politike mu Burundi. Mkapa yagenywe na kare ka Afrika y'ubuseruko kugira ngo abe umuhuza. Yamara inyuma y'imyaka 4 akora icyo gikorwa yasezeye mu mwaka w'2018, avuze ko bimunaniye.
I want to stress that I have tried everything in my power to get a delegation from the government to come here without success.
Nagira nshimangire ko nagerageje gukora uko nshoboye kose n'ubushobozi mfise kugira n'imibiri buri ndonke umuntu n'umwe yoserukira leta y'u Burundi, ariko byaranse. Yamara nta kundi ndizera ko mwebwe mwaje muzokora kugira ngo habone ku rupapuro rw'inzira ruganisha ku matora meza yo mu mwaka w'2020.
Free, fair and credible come 2020.
Umwe mu banyepolitike yitabiriye ivyo biganiro nk'utavuga rumwe na leta, Charles Nditije, yabwiye Ijwi ry'Amerika kwica zo kwibukira kuri Mkapa ari uko yananiwe guhuza Abarundi.
Nuvuga mbere yuko byamutaye ku amazi akarore nuko yatunganije inshuro gatanu ibiganiro vyitwa ko vyari guhuza leta n'abatavuga rumwe. Mugabo izo nshuro zitanu zose nta na rimwe yigeze ashobora gutunganya ibiganiro kugira ngo abatavugwa n'umwe na leta bicane baganire amaso mu yandi.
Mu mpera z'umwaka w'2015 umuhoza Mkapa yagiye Bujumbura kubonana na leta, avuyeyo yabwijwe ijya America kwa ahubwo abo batavuga rumwe na leta basaba ibidashoboka.
I am in no position to determine the legitimacy of the government.
Abibaza rero kwa ijewe nemeza inzego barataye umutwe mu byimvugira uko nyene sinzu wabaroze pe abaseruka ibihugu byabo baje ngaha bakirwa na president Nkurunziza akanama kamahoro n'umutekano ka ONU karamwemera nk'umukuru w'igihugu. None ubwo busazi buva hehe? Turiko dutakaza kanya tuvuga ibintu byaheze kera.
Ivyo biganiro vyabwirizwa kurangizwa n'amasezerano ahuriwe ko na leta ya nyapigendera Petero Nkurunziza nabo batavuga rumwe nkuko ibiro vy'umuhuza bitahengeshanya kubivuga yamara siko vyagenze. Kubuwa hoza rongo yu Burundi, Perezida Domisiano Ndayizeye impande zari zihanganye mu biganiro nizo zazaniye amananiza umuhuza.
Yarakoze uko ashoboye, yaratubaza cyane ariko akagira ati none mwebwe mupfuki kuki mwe mudashaka kumva impanuro abandi bababwiye tutahubwira ubutumva. Ku buryo hariho na bamwe bavuga bati mu byamuhitanye birimo abarundi na twebwe twari dukwiye kwifatanya n'abatanzania kugira ngo mu mutima wacu duherekeze mukapa muri ibi bintu byerekeye gufasha mu by'ibiganiro. Burya iyo uhuye n'abantu babiri badashaka kumvikana nawe ufise ingufu zimeze gute ntushobora kubafasha ngo ubafatanye, ni nka kujya kubanisha amazi n'umuriro, kimwe kirahitana ikindi.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yitabiriye ivyo biganiro aserukira umugambwe wiwe CNDD-FDD, yavuze ko ababajwe n'urupfu rwa Mutama Mukapa. Perezida Ndayishimiye abicishije ku rubuga rwa Twitter yawujije igihugu cya Tanzania hamwe n'umuryango wabuze, yemeje ko na Afrika ibuze intwari. Pierre Clave Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Urakoze Clave. Tuve muri Tanzania tuze mu Rwanda, aho umucamanza mu rwego rudasanzwe rwa sentare nkuru mu gihugu yongeye kumviriza ukwiregura kw'abantu 11 bagirizanywa n'umumenyeshamakuru Focus Ndayizera ku vyaha by'iterabwoba no kugirira nari ubutegetsi buriho. Abireguye ejo kwa gatanu nabo barahakanye ivyaha by'irementanya bavuga ko bagirizwa. Eric Bagiruwusa yari yasubiye i Nyanza mu cumba cya sentare.
Abarigwa bose kwari 11 bari basigaye kwiregura bagira icyo bavuga ku biganiro umunyamakuru Cassien Ntamuhanga yagiranye na Jean-Claude Nsengimana bakunze kwita Tembo kuri telefone, ndetse n'icyegeranyo cy'abahanga kivuga ku bisasu byagombaga guturitswa hirya no hino mu gihugu babihakanye. Babimburiwe na Bwana Emmanuel Niyonkuru wabwiye umucamanza ko amajwi ya Ntamuhanga na Tembo yumvirijwe kuri telefone ntaho bigeze bamuvugamo, bityo ko ntaho ahurira nayo. Yavuze ko yaba Focus Ndayizera uregwa ko yafatanywe ibisasu yewe na Eliakim Karangwa uregwa ko yagombaga gutegura uko bizaturitswa aho bahuriye. Yavuze ko yabamenyeye mu rukiko asanga bareganwa. Mu majwi humvikanamo Ntamuhanga avuga ko hari abantu babo benshi bo mu ihuriro Nyarwanda RNC batawe muri yombi n'inzego z'umutekano mu Rwanda, kandi ko byari ngombwa ko babatabariza n'amahanga akabimenya. Umucamanza yabajije uregwa niba muri abo bavugwaga ko bafashwe n'inzego z'umutekano atarabarimo. Kubireba niyo nkuru yasubije ko yabatembo ndetse na Ntamuhanga ntaho abazi. Uyavuze kuretse ko avuka ku musozi wa Jari mu mujyi wa Kigali ari nawo Ntamuhanga avukamo ntaha ndi bari baziranye. Ni nako byagenze kuri Bwana Patrick Nihoze, yavuze ko ntaho ahura n'amajwi yafashwe kuri telefone, kandi ko imishinga yabagiranaga ibiganiro atayizi. Ariko hakazamuka ikibazo cy'uko uyu mwibazwa rye mu nzego z'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha yemeye ibyaha, navuga ko ariwe warushinzwe gushaka abajya mu mitwe ya gisirikare mu ihuriro Nyarwanda RNC, ivuga ko yashinzwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa wigeze kuba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Yabwiye umucamanza ko ibyo yemeye byose yaragamije kurengera ubuzima bwe. Kubisasa ubushinjacyaha buvuga ko inzego z'umutekano zabifatanye Focus Ndayizera Niyihoze yavuze ko ibyo ntacyo yabivugaho, asaba ko byabazwa uwo bivuga ko byafatanywe. Yanahakanye amafaranga aregwa ko yoherejwe kuri telefone na Cassien Ntamuhanga mu mugambi wo gushaka abajya muri RNC. Hari ubutumwa bugufi umushinjacyaha avuga ko bwagaragaye muri telefone ya Niyihoze akimara gutabwa muri yombi. Ubwo ngo bwamusabaga gukuramo ikarita ya telefone na bateri kugira ngo abamuhigaga batamenye aho yaraherereye. Ubwo butumwa yabuhakanye avuga ko telefone ye akimara gutabwa muri yombi ishobora kuba yarakoreshejwe ibindi bintu. Ni mu gihe uwitwa Yves Mushimiyimana we aregwa ko yagombaga gutera ibisasu mu mujyi wa Kigali mu igaraje riri ahazwi nko ku giti cy'inyoni ku ruganda rw'amazi rwa Nzove no ku Ruyenzi. Ibi byose nawe yabihakanye, naho Bwana Rutaganda Bosco we aribaza impamvu ubushinjacyaha bwatanze ibiganiro bya Ntamuhanga na Tembo kuri telefone, kandi nawe akibaza uburyo we na bagenzi be butabumvirije ngo habe hagaragara ibiganiro bagiranye. Muri rusange abaregwa bose bagize icyo bavuga kuri uyu wa gatanu bose bafasha umurongo wo guhakana ko amajwi yatanzwe n'ubushinjacyaha ntaho bagaragaramo kandi ko ibisasu Focus ndayizera aregwa ntaho bahuriye nabyo nta n'ubumenyi babifiteho ubushinjacyaha bwongeye gusubirana ijambo maze buvuga ko abaregwa bose uko ari 13 bari mu murongo umwe wo guhindura imvugo haba mu byo bavugiye mu bugenzacyaha ubushinjacyaha no mu rukiko baburana kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo bwavuze ko kuba abaregwa bahakana imvugo zawo mu rubanza mu mizu bwabyo bidahagije ngo ziteshwe agaciro yisunze ingingo z'amategeko bwana Michel Nshimiyimana ku ruhande rw'ubushinjacyaha yabwiye urukiko ko uregwa yageze imbere y'urukiko agahindura umurongo yatangiranye bitavuze ko ibyo yavuze mbere nta gaciro bigira yibutsa ko umucamanza uburanisha urubanza mu mizi ari uhagaciro bivugwa yibukije ku itegeko rigenga itangwa ry'ibimenyetso mu manza buri muburanya bagomba gutanga ibimenyetso bishimangira ibyo avuga maze bwana Nshimiyimana avuga ko nta mpamvu nimwe igomba gutera urukiko gushidikanya ku mvugo zabo kuko ngo biyemereye bashyira imikono ku nyandiko mvugo zabo babanje kuzisoma nta n'ubakubita yabwiye umucamanza ku burenganzira bwo kwiregura mu butabera bw'u Rwanda bwubahirizwa bityo ko kuvuga ko bahahatiwe kwemera ibyaha ari cyo yise gusebya ubutabera umushinjacyaha bariga ko ibyo basubije mu nzego za mbere byose bifitanye isano uko ari 13 ku kijyanye n'inama baciraga n'imigambi yo kugira nawe ubutegetsi buriho bumwe ngo yasobanuraga ibikorwa yashinzwe kandi bakabisobanura batarabarizwaga mu kivunje yasabye ko imvugo zabo zafatwa nk'ikimenyetso gikomeye muri urubanza ubushinjacyaha bugenda buhuza uko abaregwa bahuriraga mu matsinda bukavuga ko nta muhanga yacuranye umugambi n'umunyamakuru Focus Ndayizera mu kubona ibisasu Ndayizera nawe ngo yumvikana na karanga uko byagombaga guterwa ubushinjacyaha bukabwira urukiko ko hari irindi tsinda ry'abantu munani bahuriraga ijari mu nama zo gucura imigambi mibisha yo kugira no ubutegetsi buriho abaregwa uhereye kuri Focus Ndayizera ndetse na Iriya Kim Karanga ubushinjacyaha buvuga ko ari we wagombaga gukora systeme yo guturitsa ibisasu barabihakana mu byagombaga kwibasirwa ku isonga ubushinjacyaha buvugamo ibikorwa remezo birimo ibigega bya essence ibiraro by'imihanda ingomero z'amazi bikanahitana imbaga kandi bigakorwa hirya no hino mu gihugu tembo bivuga ko yahaye ibisasu Ndayizera we na n'ubu ntagaragara ukurikije aho urubanza rugeze biboneka ko ubushinjacyaha buri kugana ku musozo butanga ibisobanuro bya nyuma buganisha ku gutanga icyifuzo cya nyuma ku baregwa nabo bakazagira icyo bakivugaho niba nta gihindutse iburanishariza akomeza ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka eha bagira ubusa ijwi rya Amerika inyanza mu majyepfo y'u Rwanda
turagushimiye Eric mubandanya gutega amatwi radio ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Iwanyu mu ntara uyu munsi tuhere muri Tanzania aho William Benjamin Mkapa wigeze kuba president w'icyo gihugu yaraye yitabye Imana mu ijoro ryakeye mu myaka 81 n'umwe yaramaze ku isi ine muri yo yayimaze ari umuhuza w'ibiganiro byo kunga abanyapolitike mu Burundi nyuma y'imvururu zabaye muri icyo gihugu mu mwaka 2015 mu mwaka 2018 Mkapa yeguye kuri icyo gikorwa avuga ko leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe nayo nta bushake bafite bwo kumvikana inkuru turacyayibategurira neza turayibagezaho mu makuru ya cataha tujye mu Burundi aho umwiherero w'abayobozi bakuru muri icyo gihugu warumaze iminsi 3 warayushojwe bemeje ko umukozi wese wa leta agiye kuzajya yerekana icyo ashinzwe n'ibikorwa agomba kugeraho udashoboye kugera ku bisabwa azahindurirwa akazi inzego zose z'igihugu zirasabwa kurwanya ruswa kudasesagura umutungo w'igihugu guhakazi abagashoboye no guca umuco wo kudahana Eloge Willy Kaneza nibyo tubwira.
Umwiherero niyo nama ya mbere bagize leta mukuru w'igihugu ucyegera cyo no mushikanganje wa mbere bakoze bari hamwe. Prosper Ntarwamiye umuvugizi wa leta ya Burundi yavuze kuri uyu wa kane ku mugoroba irangiye ko yafashwe nk'intangamarara kugira ngo bamenyane bakorane bazinanye neza kandi umwe wese azi neza icyajejwe. Yagiriye akabwira amenyesha makuru bari baduze ingozi mu buraruko bw'u Burundi abagize leta bari bamaze iminsi 3 indunduro y'ibyahavugiwe
kwari kugira ngo leta muri rusangi ibonere hamwe ibone kumwe irongowe na nyamucubahiro umukuru w'igihugu ibikorwa nyamukuru iyi leta yo muri iki kiringo cyo mu 2020 gishire mwaka 2027 ijejwe mukamuzi yuko ari leta mvyeyi ari leta nkozi kwari gutomora neza mu majambo icavuga icasigura n'icagamije bikabza bisabwa ruko rero umushikiranganje umumwe wese mu byajejwe yoraba ukuntu yoca yisuganya agakora yisunze iyo ntumbero nyamukuru ya leta ikindi naco kwa rukumva ko leta ari imwe isenyera ku mugozi umwe kandi tegeka gutunganiriza abene gihugu bose ubu rero icasabwe nuko umushikiranganje mu bimwega mu byajejwe yoca yisuganya akaraba ibikorwa byihuta byoze imbere y'ibindi agategura kimwe bita mu gifaransa plan d'action ubuntu byokorwa nibyokorwa
muri ibyo byokorwa ari n'abashikiranganje bose hejuru y'imigambi yisangijwe n'ibisata bitandukanye bategerezwa ariko kwitwararika ibintu byashyizwe imbere kurusha ibindi harimo kurwanya igiturire kudahana hamwe n'ikimenyane
mwumve ko hari amabanga ahurirana mu bushikiranganje nka bwose hari intumbero nyamukuru zatanzwe nk'intumbero yo kurwanya igiturire intumbero yo kudahana ibyaha intumbero yo kudasesagura itunga ry'igihugu intumbero yo guhakaza ababishoboye intumbero yo gukunda ibikorwa intumbero yo gusenyera ku mugozi umwe kuko impetso ari imwe mu Burundi n'igihugu duhamagariwe guteza imbere
muri iki kiringo cy'imyaka indwi iri imbere abakozi ba leta bahamagarirwa kuba bazi neza icyo bajejwe akaba nacyo basuzumirwa ko mu guhabwa amanota
bigaca bisabwa yuko uba atamukozi n'umwe yoba ari mu bushikiranganje atazi icyo ajejwe ni naho byokoroha kumusuzuma kurabika ibyo ajejwe yabishitse ko cyanke bikenewe yuko ategwa intege cyanke bikenewe yuko kumbure bamuhindurira ubuzima hamwe bosanga muri iki gisata cyanke iki cyanke muri iki gikorwa umukozi uyu cyanke undi atashoboye kubishikana ku
Kuvagiye ku butegetsi amashyirahamwe mpuzamakungu atari make yaramaze kwandikira Perezida Ndayishimiye amukeza ku mvugo no gushaka yerekanye mu bijanye no kurwanya kudahana umugwi w'abahinga batohoza ku byaha bikorwa mu Burundi DHB wo hejuru y'ivyo wamusavye guhaguruka ico kibazo vuba bwango Umushakashatsi mukuru muri uwo mugwi Karina Tertsakian yahaye ikiganiro cihariye ijwi rya Amerika mu ntango z'uku kwezi bahejeje kwandikira kizigenza w'Abarundi
Nous espérons qu'il va nous écouter surtout qu'il se dit proche de la population et
cyane cyane ko yivugira ubwiwe ko yegereye abanyagihugu akaba yotegereje kumva umubabaro wabo kuko Abarundi ubwabo no basaba ukuri kuri ibyo byaha
icyo dukora cyo nyene ni ugutoza kuri ayo mabi no kwereka abategetsi biba
mu majambo yiwe Evariste Ndayishimiye yaremeyewe we rimwe na rimwe ko hariho ubugizi bwa nabi bufatiye kuri politike ntariho kwiyobagiza ukuri nka bamwe bamwe ariko kandi nta buremera biha mugabara nazi ko yatorewe kuba perezida mu gihe cy'ihamwa rya politike rikabije ikindi giteye impungenge n'abantu bashyizwe mu bibanza bikomeye muri leta nshasha bagize uruhara ruhambaye mu byaha bikomeye muri
kahise
mu nama ya mbere yagiranye n'abaserukira imigambwe mu Burundi umukuru w'igihugu yaremesheje abarundi bose ko bazoja ku rugero rumwe
kugira kandi tugire igihugu gitekanye nuko uburenganzira bw'abenegihugu bongana kuri bose mbere bagahagararirwa n'amategeko hamwe n'inzego z'igihugu ivyo nivyo leta ndongoye yiyemeje guharanira kuko ubwo burenganzira habuzemo na bumwe abenegihugu baca batuntura bigatuma haduka imidugararo n'inturereka mu gihugu kuko atabo bafise umwizero wakazoza kiwe
ubundi mwihwezo wabagize leta uzosubira gutunganywa mu mezi atatu ari imbere umuvugizi wa leta amenyesha ko ico gihe bazohura bari umwe wese ahagejeje imigambi yihutirwa mu gisata ciwe Eloge Wilikaneza ijwi rya Amerika
Urakoze Eloge Wilikaneza tuve mu Burundi tuje muri Republika Demokrasia ya Kongo mu nkambi y'impunzi z'Abarundi ya Lusenda aho ababyeyi babyara muri iki gihe bafite ikibazo cy'uko abana babo badahabwa impapuro z'amavuko ntibanahite bandikwa ku mpapuro zitangwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Vedaste Ngabo arakomeza inkuru
ari ababyeyi babyarira ku bitaro bikuru bya Nundu ari ababyarira kuri poste de sante yo mu nkambi ndetse n'ababyarira ku kigo nderabuzima cya Rusenda bose bavuga yuko batewe impungenge n'uburyo bibaruka abana ariko bakamara igihe kirekire batabaheza impapuro z'amavuko kandi arizo zizazifashishwa kugira ngo HCR ishyire ku mafomu y'umuryango w'abana baba bavutse Takiruta Imana Esperance ni umubyeyi ubaza amezi abiri yibarutse
yemerwa kwibaruka mu kwezi kwa gatanu kenekerezi ya 16 2020 mugabo kuva nibaruka nana gakuru ko kumva yuko umuntu asegezwa kuvya ku ifomu hari nabafunze umwaka wose batarajya ku ifomu turarindiriye twumvirize ibyo muri HCR ingene bigenda
iki kibazo cy'abana badahabwa impapuro z'amavuko kivugwa muri iyi nkambi ya Rusenda cyemezwa na Claude Kubwimana umunyamabanga w'iyi nkambi
kuva mu kwezi kwa 11 gushika uyu munsi abana bavutse ntibarigera bajya baronka ibyangombwa byabo by'amavuko mbere no ku mafomu ntibarashyirwako aho rero bikacyeboneka ko ababyeyi babo abana nk'uko ishyirahamwe risanzwe ryita ku magara y'abantu ndetse ryita no ku bibondo UNICEF bifatikanyije na OMS bavuga ko umwana ategerezwa ko nk'amabere y'umubyeyi kuva kivuka kuva amasaha birahegeye kuvuka gushika ku mezi atandatu atakindi kintu mucyangi ayo kuva ku mezi atandatu satangura gufungura ibintu bitandukanye biboneka yuko abo bamama abana babo bari ko baragenda beneza amezi 10 bat abana babo badafungura ibyo navyo bikacyeboneka ko abavyeyi bararusha cyane bararemerewe ko abana bataronka rasiyo yabo bikacya biboneka ko naho nyene aba mama beshi bace bajya murika ya malnutrition ibyo navyo bigatuma ababyeyi keshi bahanasiga ubuzima.
Safi Butoyi amya yuko kubomara igihe kirekire nta byangombwa by'amavuko y'abana bafite bibagora mu gihe basabira abana babo za service ndetse n'igihe baba bakoze ingendo.
Twebwe nk'ababyeyi biratubabaje cyane kuko turafise abana benshi ngaha turababyara bakabura ingene babigenza abandi ntibaronke ibyangombwa abandi bakagwara bakabura uko bivuza bivanye n'ingene ibikaratasi byabo bitihutirwa kurondegwa rero twasaba yuko batugirira n'ingoga abajeje amakte de naissance y'abana babikore n'ingoga kugira abana baronke kira mwana ateyiwe de naissance iyo dufashe urugendo turagenda bagakekeranya yuko toba twabivye kuko izina giwanje riba kuri karangamundo nango nago riba riri kuri iyo acte kuko ataye
gusa umuyobozi wa sekretari ya Tanganyika John Mulondani asobanura yuko impamvu badatanga impapuro z'amavuko muri ibi bihe ari uko nabo bamaze igihe UNICEF ntazibaha. Umuyobozi uhagarariye impunzi z'abarundi muri inkambi ya Rusenda Emmanuel Ntirampeba yatubwiye yuko haseri yavuze yuko izifashisha impapuro z'amavuko zitangirwa kwa muganga igashira abo bana bamaze igihe bavutse ku mafomu nyuma y'igikorwa pamu na haseri birimo byo gutanga za telefone zizaza zikoreshwa mu kunyuzwaho amafaranga yo kugura ibifungurwa by'impunzi ziri muri iyi nkambi. Mwamenya yuko atari abana bonyine bafite iki kibazo cyo kutagira ibyangombwa ahubwo n'impunzi zo muri inkambi zari zisanzwe zijya gutera ibiraka mu baturage b'abakongomani zivuga yuko udukarita ndangampunzi zari zisanzwe zikoresha twatakaje garanti.
Turafise ikibazo cyo kudatembera na cyane cyane ko mu gihe abarefuge turi hano murabona ko ubufasha baduha ari bu Kenya cyane ibyo byo bigacya bituma abarefuge bajya kwisumamwo hariho nk'aba bararogira ubuntu aka agatangura kugataye gatonya mugabo akaba byoshoboka ko yoshika nkibubira yoshika nkibuka bukura butundu Kenya yozana nga kugirana ariko tumufashe mu kwiteza imbere uwo nawe agacyahura n'ikibazo cyuko ibyangombwa bishobora kumushitsa hariya atabiboneka mu gihe hageze ubu ikarata tu ibyangombwa dufise nk'impunzi byarataye garanti twovuga ko byateye garanti muri Desembre y'2019 irangiye aho naho nubwo twikengaha ibyangombwa leta ya Kongo yategeza kuduha kugira ngo twemegwe nk'abarefuge bazwi mu gihugu ntavyo dufise.
Uvedase ngabo kubwijwe rya Amerika mu rusendo mu tarari kibuye
tukire ku makuru y'impunzi. Leta ya Tanzania ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi bikomeje gucyura impunzi z'abarundi nubwo hari bamwe bavuga ko icyatumye bahunga ntaho cyagiye. Umunyamakuru wacu uri muri Tanzania James Jovin aratubwira uko byifashe mu nkambi za Nduta na Mtendeli.
Mugambi wo guhungura impunzi z'abarundi yandikije ku bushake bwazo uri no kubandanya mu nkambi za Nduta na Mutendeli abatashye bagiye mu ntara za Makamba, Ruyigi, Rutana na Kirundo. Mu bitigiri dukurase bamaze kwiyandikisha barenga gato 12,000 kandi hatagize igihinduka bazotahukanwa muri uyu mwaka nyene. Naho biruko mwidago ni mwinshi kuri zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta yuko igituma bataha atari amahoro yoba yarabonetse mu buzima bwabo ahubwo na mabi bakoregwa ikibazo cy'ibiribwa n'ubuzima bubi cyane babayemo. Aba ni bamwe mu abo twasanze mu gihangare barindiriye gutahukana.
Ego bivanye n'uko Tanzania idufashe nabi kubifungurwa eka kuri na kamara amazi basike baduha n'ibibazo nicyo gitumaje n'imisemo kugira nte gutaha. Bivanye no mu Burundi mbona tumenga nta kigenda n'intwaro twahunze mbona umenga ni kujya nyene nicyo gituma twishimye nashimye kuvuga teka mpitemo nyene niyandikishe kubera Tanzania ntabwo idukunda cyane
aha mu nkambi ndabona ukungene Tanzania idufashe si nkuko tugomba cyambere na mbere nubanda kuvuga ni nkuko aha mu nkambi turabye nk'ifungurwa turyo batudani furiboze bakatudani baragi biboze ikindi no subira nkavuga batubomora isoko nta hantu tugenda gusuma icyo dukeneye ntacyo turonka mu nkambi tugiye dusohotse nyuma y'inkambi bacha badufata rero ibyo bintu twashobora kubyihangana bora dusubire mu gihugu twavuyemo tukapfira iyo nyene
abarimo gutahukanwa nabiyandikishije kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi 2019 ishyirahamwe ry'abimukira IOM ryo rikora uwo mugambi impunzi z'abarundi zibona yuko uwo mugambi ukorwa buke buke cyane kubera ubuzima bubi abandi bariyomora bagatorokera mu yandi makambi y'impunzi ari mu Rwanda mu Bugande no mu za Kenya
humva hari n'abantu benshi bakora ba mu kambi batoroka bagenda baja handi mu ntumbere yuko bashobora kumenya ati nari twohunguka hoho tuzoshikira ariya dushikira mu bibazo guko kuco mu mwese yahunze nikirahera amaze kona kata ko gitarahera aca fata ingingo yo kuyomokera banwa kaja mu Rwanda abandi bagenda muri Kenya abandi mu Buganda urumva abandi bakemera kuja hiho hagati mu gihugu cha Tanzania kupagasa urafatirwa yabakipaka kubitirwa yabakamugazwa ibiki urumva kare bibazo cyane bituma abantu batoroka makambi bagenda kumvutse z'ubuzima bubi cyane bugabitse bugayice bugayitse kabisa bubi
haro ni gihahunguka atafasa shikira none akavuga ati none ino ndavuze ho njyama ntaharya nuko nyene akafa kwiyahura nk'uwiyahuye nyene akafa kugenda uko nyene niho beshi wumva baca bagaruka kubera basanga atabari bushikire kaja mu bindi bihugu kandi no mu byo bihugu hari giye badashika cyane bagashikayo nta nuko baba bazi ibihari gucyo n'ukubera n'ugufa nyene guta umutwe bakapfa kurondeza
izo munzi zirimo gutahukanwa zifite icyo zisaba leta y'u Burundi
icyo dusaba nuko umutekano wacu nyene nkuko dutashe kandi cyo twahunze atacho kiragira kirahera ndabona kumenga ni hatare hako leta yoba ya Evariste zirafata ibwiriza abantu ko zabarabana neza n'abahungurutse kugira ngo turabe ko ufashanye kurondera amahoro n'ahataye ariho kandi kubera ugume muri Tanzania naho dusubiye mu Burundi ni kujyanye ni Tanzania ntidukene ntabwo ni leta yana ni Burundi ntabwo mbona umenga irahumuriza abanyagihugu bato bato
tuvuge icyo twobasaba icyambere na mbere mu Burundi turasaba ibintu by'imbonera kuri bikabanza bikagira ntibigapunguka
mu bitegire bya nyuma byatanzwe na ASER mu kwezi kwa gatanu impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato ibihumbi 160 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubw'ijwi rya Amerika.
Urakoze James Jovin. Nshuti mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika, aha niho dusoreje amakuru yacu yo muri aka kanya, ariko turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere. Turabashimira mwe mwese, nshimira n'abagenzi banjye bamfashije kuyabagezaho. Ayo makuru yagiranijwe na Mukbiri ya Baro, kimwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma. Umunsi mwiza kuri mwese.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu. z'abakozi bakarorero
tubashimire bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara mu masegonda makeyi isa 10 na 2 murumviriza ikiganiro cyo